Iyi ni Radyo Üzül Amerika. Üzül Amerika ribande nyakubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe na zanshuti muduteza matwi mwari iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri tariki 15 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2022. Mwari iki gitondo muri kumwe na Fidel Niyonga. Mbega mubona amajambo abiva inzankano hagati ya moko mu karere k'ibiyaga binini yobonerwa umuti bigenze gute? Burundi cyo kibazo kiramaze iminsi kibonekeza ku mbuga ngurukana bumenyi.
Mubona yuko abagifise ibintu byo gucanishamwo bibi ko vyobavamwo bagakwirikirana imvugo nziza iranguye idushikana ku iterambere irama.
Uyo ni umwe mu Barundi bakomoka mu ntara ya Gitega basobanura uko ikibazo cyobonegwa umuti. Mu Rwanda Paul Rusesabagina yayobora urunani rw'imigambwe ejo yagirijwe ibyaha 13 harimwo n'iterabwoba. Burundi bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi z'Abarundi ziri mu itambi ya Nakivale muri Uganda hamwe n'abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu itambi ya Rusenda. Imbere yuko dushika kuri izo nkuru n'izindi tubafite reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyisi.
Urakoze Fideli. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri Cote d'Ivoire ejo ku munsi wa mbere yarugururiye inzira Perezida Alassane Ouattara yo kwitoreza manda ya gatatu. Iyo sentare kandi yarankiye uwahoze ari Perezida Laurent Gbagbo hamwe n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Guillaume Soro guhiganwa muri ayo matora yo mu kwezi kw'icumi itariki ya 31. Yemereye 4/44 bari batanze dosiye zabo bifuza kuzohiganirwa iyo ntebe ku murwa mukuru w'ubutunzi Abidjan. Abakora imyiyerekano baraturiye imodokari ya bisi mu gace ka Yopougon inyuma yo gushyamirana kwabaye hagati y'urwaruka n'abajejwe umutekano. Abantu hafi 15 baramaze kwicwa mu mishyamirano kuva Perezida Ouattara w'imyaka 78 atangaje mu kwezi guheze ko azohiganwa muri manda ya gatatu. Ni mu gihe kandi hari ubwoba ko hashobora kwaduka intambara ntiyahitanye ubuzima bw'abashika 3,000 haraheze imyaka 10. Mu gihe ibwirizwa shingiro ryemera ko Perezida atwara manda zibiri Ouattara n'abamushyigikiye bisiguye bavuga ko ibwirizwa shingiro ryo mu 2016 rimwemerera gutangura gushya kuri zero. Umushikiranganji wa mbere wa leta mfata kibanza ya Libya ikorera mu buseruko yahisemwo gutanga imihoho inyuma y'imyerekano iriko iraba mu bisagara byo mu buseruko. Iyo myerekano yabayemwo n'igitero ku cicaro cy'umugaba w'ingabo General Khalifa Haftar cyabaye mu mpera z'indwi irangiye. Iritanga imihoho rije inyuma y'imyerekano y'urutavana ko yabereye ibengazi no mu bindi bisagara byo mu buseruko. Kubw'ubuzima bwo kubaho bubandanya kuba nabi mu banyagihugu harimo nibura ry'umuyaga nkuba amazi meza hamwe n'ibintu bya nkenerwa mu buzima bwa minsi yose. Ku rundi ruhande imyerekano yiyamiriza leta y'i Tripoli ishyigikiwe na ONU yavuye mu mwumvikano yarakomerekeyemo abatari bake mu ntango z'ukwezi inyuma yaho abasirikare babarungitsemo amasasu. Libya yigabuyemo ibice bibiri kuva mu mwaka w'2015.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abacungera imbibe b'Ubugiriki bavuze ko abana babiri hamwe n'umugore umwe bapfuye ejo kuwa mbere ku nkengera z'amazi igihe ubwato bwari bwikoreye abimukira buzamiye mu mazi kubw'umuyaga mwinshi. Bavuze kandi ko batabaye abantu 53. Tukiri kuri ibibazo by'impunzi inteko za ONU zicungera amahoro n'umutekano zaratabaye abantu 36 bagizwe ahanini n'abanyesiriya zongera zitura ikiziga cy'umwe mu bwato bwariko buva ku nkengera za Libani ejo ku munsi wa mbere. Izi nteko hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR babitangaje ejo ku munsi wa mbere. Aha abo bantu bariko baragana ntihazwi. Umuvugizi wa HCR yavuze ko 25 muri abo batabawe bari abanyesiriya, 8 abanyelibani, abasigaye bava mu bindi bihugu bitatangajwe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'uwo bahiganwa mu matora yimirije Joe Biden ejo ku munsi wa mbere bashimikiye ku miriro ibangamiye uburengero bw'igihugu mu myiyamamazo yabo. Perezida Trump yari amaze igihe acecetse kuri iyo miriro iriko iratongora mu maleta atatu ashyigikiye abademokrate, iya California, Oregon na Washington. Yaragendeye California aranumviriza buramatari w'umudemokrate Gavin Newsom uko byifashe. Perezida Trump yaganiriye kandi n'abategetsi b'umurwa mukuru Sacramento w'iyo leta ya California hamwe n'aba leta. Kuri iyo miriro imaze kwica abashyika 35 hamwe n'amahegitari arenga umuliyoni yahiye. Urwo rugendo muri California rwari rufise intumbero y'umutima w'urukundo mu gutangaza ko yemeye kurungika abazimya miriro ba leta gufasha kugira aharonkere amajwi. Ku rundi ruhande, Joe Biden bahiganwa yahisemo kuguma mu rugo iwe nk'uko akunze kubikora mu ntumbero yo kwirinda ikwirakwira ry'umugera wa corona. Biden yavuze ko Perezida Trump yanka kumvira abahinga ku mpanuro bamuha zijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Yavuze ko mu gihe Trump yokongera gutorwa akatwara iyindi manda y'imyaka ine, imiriro, imyuzure hamwe n'ibihuhusi bizokwiyongera kuruta kandi bisambure ibitare bike. Biden yafashe ihindagurika ry'ibihe arigira kimwe mu byo yiyamamaza ashyira imbere, mu gihe Perezida Trump mu ntango y'intwaro yiwe yakuye Amerika mu masezerano mpuzamakungu y'i Paris kwihindagurika ry'ibihe.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, Paul Rusesabagina yayobora urunani rw'imigambwe MSD yashikanywe muri sentare y'intango ya Kicukiro iri muri sekito ya Kagarama mu gisagara cya Kigali acunzwe bikomeye kugira aburane ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Genzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiriwubusa yakurikiranye urwo rubanza.
Eric, ndizera ko wakurikiye urwo rubanza aho mu rukiko rwa Kicukiro. Paul Rusesabagina abashije kumubona, watubwira uko yarabize?
Nibyo Etienne Karekezi, nari ndi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama aho mu karere ka Kicukiro. Paul Rusesabagina yahageze ahagana mu masaha yine ari ibyo bikomeye, ariko yari mu mapingu yambaye imyenda ubona ko ari kake, ikoti n'ipantaro, ariko noneho ubona atambuka mu ntege nke yariko nabasha kuvuga nk'umuntu.
Hanyuma ku rukiko urebye aho abashije kugera, cyane ko abanyamakuru batabashije kwinjiramo hafi ya bose, hari umwe ukomeza ute?
Hari ibintu bikomeye uhereye mu mbago z'urukiko ukagenda ukagera mu rukiko. Hari hari abapolisi benshi benshi abambaye n'abatambaye, abambaye impuzankano z'akazi n'abambaye sivire. Abambaye sivire babwirwaga n'uko wenda yashoboraga kuba yatambuka cyangwa yakunama ukabona bambaye imfumbunda. Ni ukuvuga ngo rero abanyamakuru ntabwo byari byoroshye kwinjira, kuko twagombaga kubanza kugaragaza icyemezo kigaragaza ko twapimye icyorezo COVID-19, ariko noneho nubwo washoboraga kuba wapimye COVID-19 utari ku rutonde rwakozwe n'inzego za leta, hari ikigo cyitwa OGS gishinzwe ubuvugizi bwa leta cyangwa bwa guverinoma gishamikiye kuri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ndetse n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Abo nibo bagenaga abagomba kwinjira bitewe n'uko bari batumye.
None mu rukiko nyirizina Eric, icyemezo cyafashwe cyangwa se ibyashyizweho ni ibihe watubwira?
Byo nababwira habanje mbere na mbere impaka cyangwa se inzitizi ku baburanyi bombi zazamuwe na ruhande rwunganira Bwana Rusesabagina, zivuga ko Rusesabagina ubundi yagombye kuba aregwa nk'umubiri kuva ku Munyarwanda, ndetse ngo n'urukiko ntirwari rufite ububasha. Ariko nyuma y'izo nzitizi zose umucamanza yiherereye maze asisha agaciro ibyo byose byavugwaga n'abunganira Rusesabagina, maze ahita asaba ko umushinjacyaha gusobanura ikirego cyabo. Ni ikirego ahanini urebye gishamikiye ku bitero byagabwe ku Rwanda, kubera ko Rusesabagina yari umuyobozi w'impuzamashyaka NRCD, kandi NRCD ikaba yari ifite umutwe witwara gisirikare ari wo ba FN wavugizaga na Majoro Mpayimana Karisera kumbe kwita Sankara ubu ndawe uri kuburanira mu Rwanda. Ubushinjacyaha busobanura ko mu bihe bitandukanye ibyo bisubiza Abagina yagiye yigamba ibyo biteroho babyanditse ku Rwanda kandi ko bigomba gukomeza bikabuka, bukavuga ko hari amafaranga mu bantu batandukanye barimo aho muri FDL yagejejeza abantu batandukanye ndetse ngo mu bugendacyaha yaba yaremeye ko yohereje byibura ibihumbi 20 by'amayero. Nuko rero bukavuga ko bukurikije uko yashakishijwe mu buryo bugoranye ashobora kuba yaturuka ubutabera bakamusabira ko banashyize ku ngaruka ibyo bitero byagiye bigera ku Rwanda byaba byiza afunzwe by'agateganyo mu gihe kimwe.
Hanyuma se wowe n'abamwunganira hari icyo bavuze ku birego ashinjwa mu rukiko rw'ubushinjacyaha bw'u Rwanda?
Duhereye kuri Paul Rusesabagina ku mafaranga aregwa ko yaba yarohereje uwo mutwe wa SNM ndetse n'abandi bantu batandukanye, yemera ko akimara kuriyaho hari iriya filime yiswe Hoteli Rwanda ikimara gusohoka, Rusesabagina ngo yatangiye gufatwa nk'umumiliyoneri cyangwa se nk'umuherwe, abantu bakamwiyambaza akaba ubufasha hari uwitwa Sindayo byo muri FDLR yemera ko ngo yamuhaye ibihumbi 3 by'amayero, ariko akavuga ko ariko Sindayo byari yamutakambiye akavuga ko hari andi mafaranga atagaragaza umubare mu makuru twagiye dusoma. Umugore wa Rusesabagina yohererejwe Majoro Karisera Mpayimana bakunze kwita Sankara, ariko nawe ngo ayamwoherereza nk'umuntu bavuka mu gace kamwe k'Ikongo Sankara nawe yari yamugaragaje ko afite ibibazo. Ku bindi rero wenda Rusesabagina yavuze ku bitero nyine ari masa n'ahandi hantu byagiye bigaragara ku Rwanda bigahitana rero bamwe bigashwika bikanasabura, yavuze ngo nk'umuntu wari umuyobozi aragicuza ko byagize ingaruka kuko ntabwo yari afite ko bishobora kugira abo kwica. Abanyamategeko rero bakavuga ko bakurikije kuba ngo haba ku migabane w'Afurika migabane ntabwo yigeze ahamwa n'inkiko, bakashingira ku buzima bwe uko amerewe ngo ararwaye, bakanongera bakavuga ko nanone umuntu w'inyangamugayo ngo yahawe igihembo buriya twakireba kuba yarahawe umudari na Amerika George W. Bush, bakavuga ngo kubw'izo mpamvu ntandi bintu bigaragara bifatika byagombye ko ari umugisha by'agateganyo bakamusabira kurekurwa akajya kwinjira.
Hari n'ikindi kibazo Eric warabikurikiranye, abantu b'imiryango mpuzamahanga itandukanye yakomeje kwibaza aho ukuntu n'uburyo Paul Rusesabagina yafashwe akageza mu Rwanda. Icyo kibazo mu rukiko cyaba cyazamuweho?
Icyo kibazo gikomeje kuba amayobera cyane bwa ubushinjacyaha ndetse n'uburezi bw'inkingo z'abanyamategeko nta n'umwe wigeze agikomoza ubwo. Uretse wenda kuba abantu baba bari mu matsinda ukajya kumva ukumva batangiye kuvuga na bwo ibintu bitandukanye ku buryo bigoye ngo kuba wakwizera ikintu kitakwizera, kugeza kuri uyu muntu biracyari mu kumbara ntawavuga ngo yafatiwe Kibeho agezwa mu Rwanda ryari.
None nyuma y'uyu munsi y'uyu wa mbere hazakurikiraho ibijyanye n'urubanza cyangwa se n'uburyo Rusesabagina aburana mu Rwanda?
Ukurikije uko bimeze, ubucamanza agiye kwicara asesengure imiburanire y'ababuranyi bombi, yaba Rusesabagina n'abamwunganira ndetse n'ubushinjacyaha, rero azatange umwanzuro ku kurekura cyangwa gufunga by'agateganyo Bwana Paul Rusesabagina, akazatangaza uwo mwanzuro ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa cyenda.
Eric, turagushimiye cyane ku bisobanuro waduhaye n'ubwo gukurikirana urubanza mu rukiko cyangwa mu nkengero zabyo bitari byoroshye.
Tukiri mu Rwanda, inyuma y'imyaka ibiri mu gihugu hagiyeho itegeko ryemerera imigwi imwe imwe y'abagore n'abakobwa gukoroza inda. Gushika ubu abari muri iyo migwi baracyatinya kubibwira ababyeyi babo ngo babafashe muri urwo rugamba, ahubwo bagahitamwo kwegera amashyirahamwe asanzwe yitaho abo bana. Sunta Kaboyi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Mu mwaka w'2018 nibwo Leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko riha uburenganzira bamwe mu bakobwa n'abagore kuba bakuramo inda. Itegeko rigena ibyiciro bigera kuri 5 byemerewe gukuramo inda, harimo kuba utwite ari umwana, kuba utwite yarafashwe ku ngufu, kuba yarashyingiwe ku gahato, kuba utwite yaratewe inda na mwene wabo kugera ku gisanira cya kabiri, no kuba indi ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. harabana b'abakobwa bagaragaye muri bibyiciro babwe radijwe rya Amerika ko nubwo itegeko ribemerera gukuramo inda bitewe n'uburyo batwise ababyeyi babo batarabasha kubafasha muri uru rugamba. Aba bana b'abakobwa bari bafite impamvu zinyuranye zatumye bakuramo inda. Babiri bavuganye n'ijwi rya Amerika bahuriye ko bafashwe ku ngufu. Twashatse kudatangaza umwirondoro wabo ku mpamvu z'umutekano n'ubusugire bwabo bwite.
Umuntu yaramugaye umuntu tuziranye pe ngo ni cyo ntangira akazi ngiye nsangana abasore batatu aramfata menya kubibwira mu rugo bose baramfashe noneho mu rugo ndabibahisha ko ndi n'impfubyi mfite mama wenyine ari anti wanjye wamfashije agomba ko ntwite aramfasha njyana muri Isange ibibazo byanjye bikemuka gutya baranantwaza nyine birakunda.
Inda yari imaze kugira amezi angahe?
Atatu.
Ngezeyo bazana fanta nyine bigaragara yuko ari ibintu bari bateguye fanta nyine bayivangiye fanta nyinyoye nimaze kuyinywa ko n'umugabo nyine inzoga n'umusereke ngendutse muri njye niwambaza ngo byagenze gute bukeye nyine nisanze ari we turi kumwe nyine aho hantu nise niyitaho ko nta muntu nari mfite mu rugo ntabwo n'umwe we nari kubibwira ko ntabwo byari kuba bari kunyitse ntabwo nari kubabwira noneho nza kubiganirira hano nuko bamara kumfasha inda yari igiye kwiza amezi abiri.
Aba bana b'abakobwa babwijwe rya Amerika ko bahisemo kwegera imiryango bajya bumva bavugira kugira ngo ibafashe kuko ababyeyi babo babatinye. Kandi akagaba Afrodisi umukozi mu kigo giteza imbere ubuzima n'uburenganzira bwa muntu avuga zimwe mu mbogamizi aba bana b'abakobwa bagihura nazo.
Icyo turimo duhura nacyo nuko y'ababyeyi banze ko umwana abikora nta nubwo bamuherekeza hehe kwa muganga cyangwa umwana ababyeyi bakamubwira bati nubikora ntabwo uzagaruka muri runo rugo. Ikindi ni uburyo izo serivisi zigomba gutangwa mu buryo burimo ibanga. Muzi ko mu bitaro iyo winjiyemo hari ukubaza ngo uje gukora uje gukora iki? Ese araza kumubwira icyo aje gukora? Ibitaro bimwe biravuga biti ahantu iyi serivisi igomba gutangirwa heza niba uje mu bitaro ni muri Isange One Stop Center.
Ariko umuntu ushaka gukuramo inda hari imbogamizi yahura nayo muri Isange One Stop Center. Ariko harimo waba utanga serivisi ariko harimo n'ushinzwe iki? Serivisi. Wa muntu tumuha ubujyanama bukwiriye nashaka kujya kurega ajye birate kurega za muntu ubona serivisi. N'imbogamizi abaganga baratubwira ngo badashaka kubikora ngo ariko iyi serivisi yo gukuramo inda ntayo dufite muri serivisi dutanga nta nubwo tuzi ibiciro byayo ntabwo barumva yuko bagomba gutanga serivisi.
Mubagana uyu muryango urana guteza imbere ubuzima bahabwa ubujyanama mbere yuko bafata icyemezo cyo gukuramo inda ndetse na nyuma yuko bazikuyemo. Gusa kuba imiryango myinshi y'aba bana bahura n'ihohoterwa itamenya gahunda barimo bituma aba bana bajya bahura n'ihungabana z'ibiba byababayeho rimwe na rimwe bakaryihererana.
Nk'uko biganshisha muri ako garafi nyine narabibonye ariko numva umutima umwe wunzi numva ngize impuhwe ariko ahandi nkumva biranze kwicuza ntabwo byabora ntako nyuma nagomba kwiyakira.
Umuseke ni inkuru muganira kuri ibyo bintu?
Twaganira ku buryo numva nabyibagirwa muri njye nyine ntabwo kujya bimvamo ntabwo byoroshye ariko bizamvamo banumva nkeneye nyine umuntu ariko atabimbwiraho cyane nabwo kuko iyo mbivuzeho cyane bituma ntekereza byinshi bitari ngombwa. Hanyuma mvuga ati ubu iyo mbyihorera yari kuzakura sinzi wenda iyo mubyara ari muzima sinzi ngo yari kuzaba iki ariko urundi ruhande nkavuga ati nabwo nandi mahitamo nari mfite n'aya ngaya.
Gusa nyine numvise muri njyewe nyine niyagirije numvise nyine ngize ubwoba ukundu n'ubuye nicaye ahantu ariganya ntekereza nkumva nyine nsa nkaho nakoze icyaha kuntu.
Iteka rya minisitiri ufite ubuvuzi mu nshingano ze ryo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 umwaka ushize rigena ibigomba kubahirizwa kugira ngo muganga akuriremo umuntu inda. Mu ngingo yaryo ya 4 rigena igihe ntarengwa cyo gukuramo inda rikaba rivuga ko uretse mu gihe inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite inda ikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru 22, ni ukuvuga mbere y'amezi 6 umuntu asamye. Nk'uko bivugwa na Minisiteri y'Ubuzima ngo impamvu hashyizweho igihe ntarengwa cy'ibyumweru 22 ni uko nyuma yaho umwana aba yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'ubuzima. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asunta. Uburundi bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nakivale muri Uganda ziherutse kwandikira urwandiko zisaba Perezida w'Uburundi kuzitahukana hamwe n'abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ikambi ya Rusenda bari batorotse ikambi bagasubizwa inyuma. Umumenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Uburundi byifuza ko uyu mwaka uhera hasigaye impunzi nke zikiri mu makambi y'impunzi zahungiyemo hanze cyane cyane ziri mu karere ka Afrika y'ubuseruko no muri Congo. Aho ni mugihe bamwe batanguye kwandikira inzandiko umukuru w'igihugu cy'u Burundi zimusaba ko yovugana n'ibihugu bahungiyemo n'ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR maze bagatahukanwa. Abarenga ijana bari mu ikambi ya Nakivale mu Buganda baciye muri iyo nzira yatanguye gukoreshwa na bagenzi babo bo mu ikambi y'Amahama mu Rwanda. Ijwi ry'Amerika ryavuganye n'umwe mu bahamagarira abandi Inakivale guhunguka, Rivuzimana Charles.
Umwe mu Barundi bahungiye mu nkambi ya Nakivale ariko uyu munsi twaba twifuza yuko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro bivanye n'ukuntu twumva amahoro ari meza mu Burundi twaje tuvamo. Twagerageje kwandikira Perezida wa Repubulika y'u Burundi kugira twumve yuko yoshobora gushyira mu kuboko mu ntumbero kugira dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro, na cyane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakorege twasize mu gihugu bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano ko ari sawa. Natwe twafishuje rero yuko twamwandikira kugira dushike mu kiriya gihugu cyacu, nuko yotwemerera yuko by'ukuri busubira mu gihugu cyacu akabidufashamo.
Abo bemeza ko inyuma yo gushira habona icyifuzo cyabo ubu bamwe muri batandatu bari imbere y'abandi bariko bagigwa ko iterabwoba n'abatarashima gutahuka. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano mu Burundi burabizeza ko bazotahukanwa vuba. Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje yabibwijwe ijya Amerika kwa kanu heze igihe yariko yakira abahungutse bavuye mu Rwanda.
Iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenshi bahera umukuru wacu w'igihugu cyacu, ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nabo nyene bashobore gutahukanwa vyisunze amategeko kandi mukanyamuneza nkaka kariko karakorerwa abava mu gihugu cy'u Rwanda.
Abadashigikiye ico ciyumviro bobo basaba abategetsi b'igihugu cy'u Buganda cabahaje indaro n'icyamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi kuguma babitajeho babakingire n'umutekano.
Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu guhohotera abantu, ubwicanyi ndengerabutungane, kutaguronka uburenganzira bwo kuja mu mugambwe, ugomba kudashikira igishyumviro nk'uko wiyaguye, ibyo byose nta biri mu gihugu, nta wujijwe gutaha, umuntu agataha ari wavyishakiye. Gusa ubwo bazigira mu gihe byoba nk'uko byakozwe muri Tanzania, leta zibiri zikumvikana hakaca hakoreshwa igikenye biciye mu nzira nyinshi kwicisha inzara impunzi z'Abarundi.
Mu kwezi guheze abarenga ijana mu bahungiye Rusenda muri Congo batorotse kandi bashaka guhunguka yamara bagarurirwa ku mupaka kuri Tanganyika. Nkurikiye avuga ko abakundwiza bazotangura gutahukanwa.
Ico kibazo rero cyabo twabamenyesha ko muri leta y'u Burundi ubushikiranganje bubijejwe tutange tuvugira twagifashe nka nkama, twarakurikiranye ivyabo kandi turabivugana nabo dusanzwe dukorana igikorwa cyo gutahukana izo mpunzi ku buryo umwanya n'umwanya bishobora kuba mu ntango z'ingwitangura tuzoheza nabo tukabakira vyisunze amategeko kandi mugateka kabo.
Anongera koko ibibanza vyifata kibanza vyo kubakiriramwo bihari naho bohunguka ari benshi.
Tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi ntamba mirari mwe vy'ikibanza. Hari abavuga ngo kibanza dufise nco kwakira abantu bake, sivyo. Dufise ibibanza bibiri, ici songore gishobora kwakira abantu 600, dufise n'ici kinazi gishobora kwakira abantu 1,200. Nukuvuga ko nubwo wozira rimwe ari 2,000 cyangwa 3,000 twoshobora kwakira na nkomanzi. Baze basubire mu miryango yabo, basubire mu matongo yabo, basubire mu buzi bwabo, babandanye ubuzima bwabo.
Abari mu Rwanda bobo bageze ku gice kigira kabiri batahukanwa, abarenga gato 1,000 bavuye mu ikambi y'Amahama. Ishami mpuzamakungu HCR yemeza ko n'ubundi wese yifuza gutahuka rizomufasha nk'uko ryabikoze kuva mu mwaka w'2017 kubahunguka bavuye muri Tanzania. HCR yerekana ko abarundi bakiri mu buhungiro ubu barenga gato 331,000, abenshi bari muri Tanzania ahariyo hafi igice cyabo kuriki Rwanda hanyuma Buganda na Congo. Pierre Clave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Tugushimire Pierre Clave. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Haracheli misi habugwa amajambo abibugwa hagati ya moko mu Burundi kumbuga ngurukana bumenyi bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega babona ko bene izo mvugo zikwiriye kugwanywa. Abo banyagihugu basaba leta gutanga ubuzima mu bwoko bwose kugira ngo abakoresha izo mvugo babure aho bahera gucanishamwo abarundi.
Izo mvugo zarataye igihe ubu ibintu byo gucanishamo nta munyagihugu nawe no abo bakigira ngo rekara gikwishyirana kuko ubu twaramaze kubona yuko habaye kwitwe bo baduhenda kwiga abantu bato bato. Amaka tutamo kaka amaka shabaza kiki
kweke ikintu twabivuga kurumbe kigihugu turabye cyose aho cavuye ubu aho kigeze ubu kigeze kuntambwe ndende kandi nziza ubona yuko abagifise ibintu byo gucanishamwo bibi ko vyobavamwo bakakwirikirana imvugo nziza iranguye idushikana ku iterambere irama urumva abo nabo bataja habona ngo bumvirize baje mu manama bakorane n'abandi bashike ku iterambere ryiza imvugo mbi zicanishamwo bozikuramwo
umuntu akivuga ibintu nk'ibyo kimwe umuntu nk'ibyo umva ko akiri nyuma y'amajambo ko ubutire mu mahoro kandi amahoro arakwiye nta muntu n'umwe yubaka ibintu nk'ibyo akaba ari umuntu afite ubwenge tumva yuko ari umuntu yubagomba gusubiza ibintu inyuma niyo nk'umuntu bavuga ibintu nk'ibyo bagomba kimwe make kumbona amahoro yuzuye ibyo aho turi abatutsi ibyo ntibikibaho umuntu n'umuntu
njye nkaje kuri jewe nta mubi ahari twese turi bamwe igihugu ni cha twese gusa ni nabantu bo babihenda kwisanzwe kigihe ntari ncari gihe cyo kuvuga ngonye ngo abahutu canke abatutsi kuko amamo isi kibaho canke abarundi bakibaho ivyubwoko ntivyariho kiretse ko vyaje kuza gihe dikoronijwe leta n'umubyeyi niyo kanini ya yokundisha abantu igihugu kanini ya kandi ikintu genosaba nka leta ugira twese tunwane bora abanyimba abari ku ntwaro barabe bisunge buzabaraha ubuzi ngeri zose mu moko no mu migambwe je nkaho mperere bashaka gusanga nk'abantu bavuga ngo nyingo nakango n'umututsi cyane naka n'umuhutu ugasanga to murangira akazi nuko yoba ari umututsi cyo yoba ari umuhutu canke yoba atari mu mugambwe arimo ivyo rero biratuma abantu bya bintu byamamwe kuko wa musanga naka ko ari umuhutu ugasanga kanini niya ubu aho baherereye nibo iko bararonka kazi cyane hariho urundi ruhande cyako ruraronka kazi ivyo rero bica bituma biguma bivugwa kubisanzwe cyuko ndabibona hoba kuzuriza bose utaravye ubucanko kuko bamaze kuba nk'ibintu by'imigambi runaka ugasanga naka narimwe ngo nuko harimo bwoko ubucanko ucusanga bituma bya bintu bya moko biguma bivugwa y'amajambo aguma
vuba ntwaye ko ayikoresha bari bekwe yikora buryo bwo kugira ngo barabe ngene bobagwanya ko abo bantu urumva abantu sibona inkoti zikibikwe
aho ariko barafasha abo bantu ntibacanishemo kwimana yo bafasha bakabananya ku kazi kabo bakatunywanisha tukaba umuturage mutimwe nk'umukenge nk'uko Imana yaturemye twese turabimana
iyo mvuga kugira ngo itizwe burundu nuko umuntu aramutse abivuze bamukurikirana mbere agaca akurikirana no wabibwiye akacamuyamiriza ubundi abibwiye akacamuyamiriza kugeza aho bafite bakambira bakanamurega bakanamuhana niho n'abandi babona yuko imvugo ibene yo gucanishamo abantu ko ntiyatugizije habi yakwiye kuba kigaruka mu Burundi uwo muntu akaza akanwa niho byobaho Burundi
iyo mvugo kugeza isaha ubu turakwiye kwisezerera Burundi kuko ahubwo mbere abantu mudukuriye mube maso kugira ntigaruka kuko hamwe yogaruka oya noneho ntivyokunda ko ino leta mvyeyi turabona yuko ikirakora neza jeni tatokaruka
cyetu kuri nk'ibyonezera ikarutse aya kandi ntayo nifuta ko yogaruka niba tako twose twoba turi bamwe ko ibyabaye byarabaye byarahetse ubu no gutangura bishyashya
bibaza yuko ivyo byose byahora biba atari twebwe twabiteye ahubwo gusa icyiza mbona kugera uwo munsi tugeze ko nuko umuntu yoza ariba ariyumvira yuko umuntu ari nk'uwundi tugaheza rero tukabana biturutse kuri icyo tukumenya yuko umuntu ari nk'uwundi icyo twobamenyesha nuko yuko abo bavuga iyo mvugo ari inkumbura arabashaka gucanishamo abantu kubera kuko kugera uwo munsi ndibaza yuko iyo mvugo ihavuye turashobora kubana mu mahoro
njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikro mari 10 na Fidel niyo ngabo mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.